ishyirahamwe rigiteka rihanye uburenganzira bwa muntu rivuga ko amezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabaye meza mu byerekeye agateka ka zina muntu, kuko hari abantu benshi bishwe abandi bafungirwa ubusa mu gihugu. Anshuro niko yagize atwara rigiteka.
Ishyirahamwe rigiteka ryashoboye kubona abantu 67 bishwe, 14 nabo bari muri bamwe bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane. Kuri abo hari abandi 6 banyurujwe, 15 bagirirwa izafura mbi, 23 barabarizwa igufa, 24 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko.
Icyo bikoze bagenzi bo bakorera mu gihugu muri icyo gisata nka Falcon F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama bamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Jirari Hakizimana aritwara aheruka gushikiza nyabona ku burenganzira bwa muntu bwifashe neza.
Turemeza ko agateka kazi na mukatu ibyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. Nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava. Ibivugwa mwa aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi bibashyiriza ni binyoma. Ni muri ya ngendo kwa mberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ataye ibibazo bihari.
Mu kumuhinyuza rigiteka uburikorera hanze y'igihugu bivuga ko rifite amazina n'imyidondoro ikwiye ryabo agateka kabo kahonyanzwe, ndetse bamwe mu bo bivuga ko bishwe bakaba baranatowe ibiziga.
Mushita mu rigiteka tukabona ko ndetse mbere hasi kwibonekeza ibiziga hirya no hino ho mu bantu nuvuga abarenga ca kabiri cabishwe 38 ibiziga byabo byatowe hirya no hino, aho byibonekeza mbere ko ivyo biziga bica bihanze ata n'amatohoza abaye, arivyo bitera amakenga ko leta iba ibifisemwo uruhara.
Abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka rivuga ko harimo abo mu nzego za leta nk'igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ayo mabi bwa mbere haza ku isonga imbonerakure, hagakurikiraho mu iperereza abasirikare, abapolisi, ndetse mbere nabo mu ntwaro.
Gusa aha Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yarahakanijwe ijya Amerika mu kwezi kwa mbere ko urwego avugira rwera.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise n'aya kera cane, ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga gukurikirana ivy'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi.
Kubwari giteka ababangamiwe n'abatavuga rumwe na leta. Anshuro niko yagize akagira ko avuga ko ikirere atari cyiza no mu gihe cy'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwa gatanu.
Abagirirwa ayo mabi nabo cyane cyane nabo bita batari kumwe n'ubutegetsi badashyigikiye ubutegetsi, byaribonekeje ko nuvuga abakorera mabi cyane ari abo mugambwe FNL wa Honorable Gatogwasa. Ibi biribonekeza ko harimwo n'abaCNDD-FDD bakoreye ayo mabi aha, ndetse mbere twavuga ko ibyo twise ubwicanyi ndengerabutungane aho n'imbonerakure zishwe. Turabona ko uko twegereza amatora bibandanye biyangara, tukagira amakenga rero kwezi kumwe gusigaye kugira dushikire amatora ko bishobora kuba nabi kurusha mu gihe leta ihari cyo kwikubita agashi ngo nyabuna ireke kubandanya ihohotera abo batari kumwe.
Yamaraha umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD si kwa bibona mu kiganiro cyo kurabira hamwe uko icuka cya politiki cyifashe imbere y'amatora. Nansine Nete Mutoni avuga iwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora.
Twebwe umugambwe wa CNDD-FDD tubanye neza n'indi migambwe, icyo byerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonerakure y'abakenyarugamba n'inyifato y'akarorero, kandi dushima kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora.
Ibiri muri raporo yari igiteka bisa n'ivyo umugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi uherutse kubwira Ijwi rya Amerika mu kwezi guheze kwa gatatu. Naho biruko uwo mugwi wa ONU warangiye gushika ku rubuga mu gihugu kwirabira uko ibintu byifashe. Cyekurabe ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.